Muracyumva radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo ubasuhuza. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu, no kuri radio Inshuti ya bose FM 48 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Abana bakoreshwa imirimo ivunanye mu ntara zo mu majyaruguru y'u Burundi. Iyi nkuru kimwe n'izindi zo mu biyaga bigari ni mukanya ahandi mu mahanga. Muri Nigeria abantu barindwi baguye mu mirwano n'abapolisi. Muri Iraq, ingabo z'igihugu zagabye ibitero simusiga byo kubohoza umujyi wa Fallujah uri mu maboko y'umutwe wa leta ya Kiislamu. Aya makuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi muragezwaho na Fidele Niyongabo.
Amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Igipolisi mu manuko bw'igihugu cya Nigeria kimenyesha ko abantindwi bishwe ku muhingano w'ejo kwa mbere. Mugutana mu mitwe hagati y'abapolisi n'abari mu myerekano isaba gusubizaho igihugu cha Biafra cyari cyiyongoye kuri Nigeria muri kahise. Umutegetsi mukuru w'igipolisi mu ntara ya Delta du Niger, Usman Bala Alkali, yabwiye umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Service y'Igihausa ku izo mpande zibiri zarasanye inyuma yo kw'igipolisi kigerageje guhagarika abari mu myerekano kujabuka ikiraro gikomeye ku ruzi Niger gifatanye ibisagara bya Asaba na Onitsha. Usman Bala Alkali avuga ko ataburenganzira bari mu myerekano bari bafitiye ibikorwa byabo, bamwe muri bo bari bafise ngo ibigwanisho. Yatangaje ko umufasoni yibungenze n'abapolisi babiri bari mu bishwe. Abasaba ko igihugu cya Biafra gisubizwaho. Bagize kandi imyerekano uno munsi kuwa kabiri mu bice by'amareta atanu mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu aguriyemo abanyagihugu bavuga ururimi rw'Ikibo. Abanyabiafra bashaka kwiyongora kuri Nigeria batangaje ko bikukiye mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1967. Yamara barananiwe muri uwo mugambi inyuma y'ikiringo cy'imyaka ibiri n'igice cy'ingwano n'igisirikare cya Nigeria. Tukivuga kuri Nigeria, ibitero bitari bike by'abarwanyi muri icyo gihugu byageramiye bikomeye gisata cy'ibitoro. Umwimbu uri muri icyo gisata waragabanutse bikomeye cyane mu gihe igihugu kiri mu bibazo bikomeye byerekeye ubutunzi. Bitegekanijwe ko Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari agendera intara iri mu mutekano muke y'imbura ibitoro ya Delta du Niger muri indwi mu gihe hari uruhagarara muri iyo ntara. Mu itangazo umugwi w'abagwanyi wiyita Niger Delta Avengers wiyemeje gusenya ubutunzi bw'igihugu cya Nigeria, uwo mugwi ushobora kuba uriko urashika ku byo wifuje. Ibitero bitari bike miringoti n'ibibanza bicukurirwamo ibitoro abagwanyi b'umugwi Niger Delta Avengers bitiriye vyaraganibanije bikomeye bitoro igihugu ca Nigeria cimbura ku munsi. Ivyo bitero bisa n'ivyari bigenewe cyane cyane kugeramira ibitoro bishoregwa hanze y'igihugu. Ubutunzi bwa Nigeria bwaragabanutse bikomeye mu kiringo cy'ameza narangiye. Abitegereza ibintu bavuga ko ubwo butunzi bushobora kuzoyanzara vuba. Muri Iraq, igitigiri cy'abasivile bariko barapfa gitambwe kwiyongera mu gihe gutana mu mitwe mu gisagara cya Fallujah kiri mu minwe y'umugwi w'intagondwa wa leta ya Kiislam kuri ko kwiyongera. Ibi abanyagihugu mu gisagara cya Fallujah baramerewe nabi cyane, bafatiwe mu ngwano mu gihe batari aho baca batagira aho baca muri antunga kugira bahunga icyo gisagara. Inteko z'igihugu cya Iraq zatangwe igitero cyo gusubira kwigarurira igisagara cya Fallujah. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryitaho impunzi HCR ryatangaje ko ryaronse amakuru y'uko abasivile bariko baricwa na vya muzinga bikomeye canke bapfa mu gihe amazu yabo ariko aba bomokerako. Hari kandi n'amakuru avuga ko abanyagihugu batari bake bariko bakoreshwa n'abagwanyi b'umugwi wa leta ya Kiislamu nk'inkinzo. Imiryango igera ku 625 yarashoboye guhunga ingwano mu ndwi iheze. Abagabo n'abana b'abahungu barenza imyaka 12 bagera ku 500 bariko barasuzumwa ku bijanye n'umutekano. Icyo gikorwa gishobora kuzofata iminsi iri hagati y'itanu n'iminsi indwi. Ubufaransa buriteze iyindi myiyerekano yo kugarariza akazi muri indwi mu gihe Perezida François Hollande yanse guheba umugambi wiwe wo gutunganya gushasha ivyerekeye akazi ka leta. Uwo mugambi watumye haba imyiyerekano mu gihugu cyose. amwe mu mashirahamwe haranira inyungu z'abakozi mu Bufaransa yateye akamo k'indi myerekano yo kugarariza akazi mu minsi iri imbere kubijanye n'amatereni, ibivuko n'ibibuga by'indege. Ukugarariza akazi kubijanye no kwiyunguruza iminsi mikeyi imbere y'uko igikombe cy'umupira w'amaguru c'ibihugu by'Iburayi gitangura ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu bishobora kuzokongereza ibibazo byatewe mu ndwi iheze no kuzibira ibibanza by'ububiko bw'ibitoro. Mu ndwi iheze umushikiranganje wa mbere w'u Fransa Manuel Valls yatangaje ko amategeko yerekeye akazi ashobora guhindurwa mu byo korohereza abakoresha kwinjiza no kwirukana abakozi bikagabanya ububasha bw'amashyirahamwe haranira inyungu z'abakozi. Yatangaje ko leta itazoheba uwo mugambi. Ivyikekwa ko ari bitero vy'indege z'ingwano z'igihugu c'u Burusiya vyagizwe mu gisagara kiri mu minwe y'abagwanyi ubutegetsi ca Idlib aho ni muri Iraq. Ivyo bitero vyahitanye murantunga ni muri Siria. Ivyo bitero vyahitanye abantu 50 abandi batari bake barakomereka mu gihe abandi bafatiwe mu bisigarira vy'inyubakwa zasenyutse. Indege z'ingwano zagize ibitero vy'amabombe mu masaha yo mu gitondo c'uno munsi kwa kabiri. Amabombe yaguye mu bibanza bibamwe abasivili hafi y'ibitaro n'umusigiti.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi no kuri internet radio yacu voa.com Facebook VOA radio yacu. Fidele rero arakoze kuri aya makuru atugejejeho yo hirya no hino noneho tujye mu biyaga bigari. Mu Rwanda Emmanuel Mbarushimana yanze kwiregura mu rukiko rukuru ararega umucamanza kubogama. Mbarushimana ashinjwa ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. Erika Bagira Ubusa aratugezaho iyi nkuru.
Umwanzuro wa bwana Mbarushimana wo kutiregura kubera icyemezo cy'umucamanza ashinja kubogama wakomotse ku mpaka ndende ziriwe mu cyumba kiburanisha kubaburanya bombi. Kwikubitira abanyamategeko bahagarara inyungu z'ubutabera muri uru rubanza bagombaga gutanga raporo igaragaza icyo bagezeho mu iperereza ry'ibanze rishinjura Mbarushimana. Maître Twagirayezu na Maître Bizimana babwiye umucamanza ko bayishyikirije Mbarushimana babwira ko ibiyikubiyemo bitamufasha n'ibimenyetso bimushinjura basaba urukiko kutayitanga. Kubushinjacyaha aba banyamategeko bakoze akazi mu nyungu z'ubutabera bwavuze ko atari ngombwa ko Mbarushimana utarigeze yemera abunganizi yakwishimira ibyavuye mu iperereza ry'ibanze rimushinjura. Bwongeraho ko adategetswe kubyemera cyo kimwe n'uko abunganizi badategetswe gukora ibimunyura. Ubushinjacyaha bwasigaranye akangononwa ko kumenya niba icyateye uregwa gutera utwatsi ibyavuye mu iperereza ry'ibanze bishingiye ku kuba bidahagije cyangwa se bimushinjaho kumushinjura. Umucamanza yavuze ko gusobanura kimwe ku kindi mu byagezweho bishobora kubangamira inyungu z'ubutabera mu gihe barangije kugaragaza ko bitari mu nyungu z'uregwa. Mbarushimana yongeye gushimangira ko abanyamategeko Maître Twagirayezu na Bizimana batamuhagarariye. Kuba baramushyikirije raporo bishingiye ku mategeko n'ibivuze ko yabemeye, yavuze ko ntacyo bagombye gukora mu izina rye. Umucamanza bwana Antoine Muhima yibukije uregwa ko icyemezo cyafashwe ko ari abanyamategeko bahagarara inyungu z'ubutabera mu rubanza rwe. Mu ijwi ritomoye Mbarushimana yagize ati "Waba yaragifashe wese. I don't care," asubiramo. I don't care, ibyo barage bakora ntibakabinyitirire. Abanyamategeko ntibagaragaje igihe runaka bazashyikiriza urukiko raporo y'ibyo bagezeho mu iperereza ry'ibanze rishinja ururegwa. Niko guhita umucamanza ategeka ko urubanza rukomezanya na Mbarushimana yiregura. Mbarushimana yatakambiye urukiko inshuro nyinshi. Atangira agira ati "Nubwo bigoye kubona amagambo ya nyayo nabivuga ariko abemera Imana bemera ko umwuka wera ubaho. Ni izihe nyungu urukiko rufite zo kumpatira kuburana mu gihe hari ibibazo by'ingutu bitarakemuka? Rwazatanga ubutabera bunoze rute? Ibyo bibazo by'ingutu rwavuga ni ubujurire buri mu rukiko rw'ikirenga. Yajuririye ko aburana nta bwunganizi, ajurira ko ikirego cy'ubushinjacyaha gikoze nabi, anajurira ko inkiko gacaca zamukatiye igihano cyo gufungwa burundu ku byaha bya genocide adahari." Yabwiye umucamanza ati "Niba mvuga ko ndi imbere y'urukiko rumbona mu mwicanyi ruhagwa, kwisobanura mbwira umuntu nzi ko ambona ukundi ntibyazanyorohera." Ibi byose aravuga ko bifite ingaruka simusiga mu gihe yakwiregura bitarava mu nzira. Yoroheje ijwi ati "Ndagira ngo mbasabe mu bushobozi bwanyu nizeye ko ntacyo mwanyimamo bishoboye, ko nzaburana ku itariki 10 z'ukwezi gutaha kwa gatandatu nimwakwihangana mukampa amahirwe nk'uko urukiko rw'ikirenga rwayampaye. Simbonaho byabangamira ubushinjacyaha n'imigendekere myiza y'urubanza." Umucamanza yamubwiye ko mu rwego rw'amategeko ntacyo yashingira hasubika urubanza. Ariko Mbarushimana n'ubwunganizi bakomeza gushimangira ko bidasaba ingingo z'amategeko ahubwo byashingira ku bushishozi n'ubwigenge bw'umucamanza. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko ubusabe bw'uruhande baburana budashingiye ku mategeko nta shingiro bufite. Baravuga ko Mbarushimana atagombye kuba buri icyo yireguraho ku birego byose nyuma y'imyaka ibiraburana. Umucamanza yateye utwatsi ubusabe bwa Mbarushimana ategeka ko iburanisha rikomeza. N'icyemezo uregwa yahise ajurira asaba n'akanya gato k'akaruhuko. Aho kwiregura, Mbarushimana tuje yagize ati mu gihe urukiko buri wese yagombye kugirira icyizere rukamubwira ruti kura ya maso ujya gushakira ahandi tuguhatiye kwiregura nyuma yo kukuvutsa uburenganzira bwawe. Harya ubwo Mbarushimana ndi umusazi ku buryo nakomerezaho? Ahita arambika ikaramu hasi ati ntabwo ndi umusazi, murakoze. Namagambo umucamanza bwana Muhima yabwiye Mbarushimana ko yatwerereye urukiko. Iyi ni imyitwarire abanyamategeko bahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwe bavuze kwidasanzwe kandi batunguye, bityo ko bigoye guhita bakomeza basobanura ikirego batabiteguye. Umucamanza yibukije ko bahereye ku myitwarire ye kuva karagitangira urubanza bagombye kuba hari icyo bateguye kuko yagumye kwanga kuvuga, ariko basubiza ko batari bumutekerereze. Ubushinjacyaha bwasabye ko urubanza ruzakomeza uko bisanzwe urukiko rugakurikiza amategeko. Nyuma y'ibyo Mbarushimana yagumye kugaragara yita ngiyitama. Emmanuel Mbarushimana w'imyaka 54 arabura n'ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu. Ubutabera mu mukeka w'uko yabikoreye muri komine Muganza ubu ni ku Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Abayi wa kabiri wanze kwiregura nyuma ya bwana Bernard Munyagishari wanivanye mu rubanza. Iburanisha rirakomeza ku itariki ya mbere z'uku kwezi kwa gatandatu. Ekabagira ubusa, ijwi rya Amerika, i Kigali.
Noneho umushinga wo guteza imbere abaganga gakondo no guhinga ibimera bivamo imiti gakondo mu Rwanda. Umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe uzawutera inkunga y'amadolari y'Abanyamerika agera ku 250,000, ni ukuvuga amafaranga y'u Rwanda agera kuri 200,000. Asumta Kaboyi araduha inkuru irambuye.
Uyu mushinga uzakorera mu turere 30 tw'igihugu. Muri buri karere hagende hashaka umurima munini uzahingwamo ubwoko bw'ibimera bikurwamo imiti ya gakondo. Abavuzi gakondo bafite urutonde ruriho ubwoko bw'ibimera bemeza ko bigenda bicika mu Rwanda kandi byaravagamo imiti ivura cyane. Abahanga bemeza ko ubuvuzi gakondo bwo mu Rwanda ari ingirakamaro. Aba bahanga bavuga ko hari imiti ivura indwara nyinshi kandi ziba zarananiranye mu buvuzi bwa kizungu. Bwana Nathan Kanuma n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi avuga ko ubuvuzi gakondo hari intenge zimwe na zimwe zagiye zigaragaramo ariko nk'abahanga bifuza ko zarangira.
Ubuvuzi gakondo bujya bugira intenge kenshi bagiye bavuga dozi. Uruhare rwacu nk'abashakashatsi nk'impuguke muri kaminuza twemereye ko twagira ubufatanye mu gutanga amahugurwa ndetse no gushyiraho uturima hirya no hino aho biteganyijwe, kuko bagiye batubwira ko hari imiti imaze gucika byari bifite umumaro. Twazagira uruhare kureba ni gute bya biti byabungabungwa. Abantu babifata nk'ubupfumu kandi sibyo. Iyo urebye hirya no hino no mu bihugu biteye imbere muri za Australia na Amerika no muri Europe, ubuvuzi gakondo n'ubumenyi gakondo bifite umwanya.
Uko iminsi igenda ishira niko ibimera byifashishwaga mu buvuzi bigenda birimburwa n'ibikorwa bya muntu, aho usanga amashyamba menshi yarigabijwe n'abayakuramo ibiti byo gucana, ahandi hakagenda hubakwa, abandi bagahindura ahari amashyamba imirima yo guhingwamo. Kugeza ubu abavuzi bagakondo bo mu Rwanda benshi basigaye bakoresha imiti cyane cyane ituruka hanze, nk'uko byatangajwe na bwana Gafaranga Daniel, umuyobozi w'abavuzi gakondo bo mu Rwanda.
Ubundi abavuraga muri iki gihe twari turi gukoresha ibimera byo hanze, tungurusumu, igitunguru, sereri, mbese ibi bimera by'abazungu byo twakoreshaga kuko biravura. Ariko hano dufite ibimera bisaga 700 abanyarwanda ba kera bakoreshaga kandi n'uyu munsi bishobora kuvura indwara zikomeye. Kandi ikibazo kidukomereye ni uko abasaza bagiye gushira, kandi tukeneye kugira ngo duhamagare abasaza nibura bigisha abana bato uko ibyo bimera byavuraga.
Uyu mushinga wo guhinga imiti muri buri karere ko mu Rwanda uzatwara amafaranga agera kuri 200,000 z'u Rwanda. Uyu mushinga uzanahugura abavuzi gakondo 150,000 mu buryo bajya babika imiti yabo neza ndetse no gutanga imiti batarengeje urugero. Bwanda Cyayisenga Jean Dodier ni umwe mu bashyigikira abavuzi gakondo. Yemera ko hari ibyo abavuzi gakondo babasha kuvura ariko bikagorana iyo bigeze ku baganga ba kizungu.
Kava ku wa mbere ukaheza ku cyumweru ushaka umukorokombe cyangwa intare y'irungu utazi n'igihuru buvanamo. Hari imiti ifite ubushobozi bwo kuvura indwara ndetse muri kizungu bikananirana. Ngiye kuguha urugero nk'ibisebe bininda amazi. Ibi bisebe bininda amazi ushobora gukoresha antibiotike zishoboka zose za kizungu, ariko wajya mu itaka bita ibumba wayisiga ku gisebe kininda amazi kikagenda kikuma.
Abavuzi gakondo benshi bavuga ko bakomora umwuga wabo ku bakurambere babo.
Tabutangira aho mariye gushakira iwacu bajyaga abantu nk'imiti bavura, none nanjye ndavuga nti abantu bazancike nagiye imiti nkajya yibuka nkayivuza. Ngiye rwose mvura impyiko, igifunda kivura n'umwijima ndabufura kandi umuntu akabukira rwose.
Umaze imyaka 60 hafi uvuga.
Ndi mu buvuzi bwo.
Ahani ni inkunda kuvura umwijima, amahumane, ndikura kuri sogokuru. Hanyuma rero yabisigiye mama yirashishe Ana Maria. Nabihawe rero na mama bwite.
Si benshi bakizwa n'uyu mwuga wabo, ariko bamwe bawukora bawitangiye bemeza kumaze kubakungahaza. Bwana Musema Kwera Disirasi ni umuvuzi gakondo wo mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.
Natangiye kuvura muri za 48. Iyo uje hakiri kare, genda ruta rwose nkabyerekwa gutya. Ntabwo ndi Imana, simvugana n'Imana, ariko ndabibona. Ubwo rero ibintu mu bwo bifate mukuri biteye ko nakwereka abantu b'abadogiteri b'abaganga navuye. Biteye ko nakwereka abantu bagiye hanze bivuje no hanze, bikaba byarananiye igihe nk'abana bavuye bagakira.
Uyu mugabo uragutse unze urakugaburira
urantunze cyane kubuyo no mu bahinzi n'ubu ngubu mu karere k'Ubugesera ari je ngiye kuzaha abaturage imbuto z'imyumbati site n'imodoka ahubwo ibari byo ushaka kuvuga nakuye mu buvuzi gakondo sinimwe hose barakubwiye
we biragutunze
birantunze cyane kubuyo mpana abantu akazi kubuyo n'ubu naguha inomero ga telefone wasanga nk'ubu nakoresha abakozi bageze muri 65
kugeza ubu mu Rwanda habarirwa bavuzi gakondo bagera ku 14 gusa abazwi biyandikishijwe mu rugaga rw'abavuzi gakondo nibarenga 2000. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Abarundi b'impunzi bakora akazi ko kwigisha mu mashuri mato n'ayisumbuye mu nkambi ya Mahama ni mu Rwanda bamaze iminsi 3 barahagaritse akazi. Ntibishimiye ubusumbane bukabije bw'imishahara. Umurundi ahembwa 20,000 ku kwezi, mu gihe mugenzi we w'umunyarwanda afata hagati y'150 n'130. Tabita Mukamusoni yakurikiranye inkuru.
Kuva ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye, mu ikambi ya Mahama isanzwe ibamo impunzi z'Abarundi, abigisha basanzwe bakora ku ishuri rishasha baheruka kubakira impunzi riri muri Mahama ya mbere ntibariko barigisha. Abigisha b'Abarundi basanzwe bigisha kuri iryo shure bagera ku 120, abafise icyo bita equivalence, ni ukuvuga urupapuro rw'umutsindo rungana n'izo mu Rwanda, ni 29. Abigisha 91 bose ubu baricaye. Umugwi w'abigisha bahagaritse akazi bavuga ko impamvu zatumye bahagarika ari amayeri 20,000 bahembwa, mu gihe bagenzi babo b'Abanyarwanda Rwanda n'Abarundi banganishije diplome zabo n'iz'u Rwanda bahembwa hagati y'150 n'130. Ubu budasa butuma abigisha bahembwa 20,000 bakorana agashavu bakigisha nabi, nk'uko umwe muri bo yabidusiguriye. Abigisha bafise amasezerano ari kune nk'uko uyabidusigurira.
Batuzaniye kontra zine zitandukanye. Kontra ya mbere yaba A0 iriko 130. Kontra ya kabiri yaba A1 iriko 105. Yaba A2 ya 44 ni yaba abasigaye bose
mwishiramwe yashye agita impunzi. Iki kibazo bavuga ko bakizi, ariko Abarundi ngo bafite byinshi bahabwa Abanyarwanda bataronswa, nicyo gituma batoharura kuya Abanyarwanda bahembwa. Sabe Azamu arongoye yashye mu Rwanda yahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika.
Les réfugiés reçoivent l'aide en matière de la santé, l'aide en matière de l'éducation, de l'abri, de l'eau.
Impunzi ziraronka imfashanyo mu bijanye n'amagara y'abantu, kwigisha abana n'ifungurwa, uburaro, amazi, impunzi n'iriho ikori. Ivyo vyose nivyo twari dukwiye gufatira ko mu gihe turiko turagereranya umurundi n'umunyarwanda. Nivyo umunyarwanda ahembwa menshi, ariko nabo bari hamwe inzu, amazi umuryango w'iwunywa, kwivuza n'ibindi impunzi zidakora. nivyo bagenzi bacu babigisha bari bakwiye gufatira.
Ça c'est un point que vous devez considérer et j'espère qu'à travers vous mes amis professeurs de réfugiés peuvent considérer.
Abarundi kandi bari bakwiye gutahura ko bariko bafasha abana babo. Azamo arongo yahise ya mu Rwanda avuga ko bitumvikana kugeni abanyamahanga boza gufasha abantu na benebo badashoboye kubafasha.
L'apport des réfugiés pour leurs propres enfants doit être beaucoup plus important que une espérance que nous avons.
None ni gute two kwizera gufashwa n'abanyamahanga na twebwe nyene tudashoboye gutera intambwe mu bijanye no kwigisha abana bacu.
Comment on peut espérer aux autres et aux étrangers et aux organisations internationales de venir aider nos enfants?
Kuri ivyo ababigisha b'abanundi bavuga ko nabo nyene banka guhenda abana babo ngo bariko barabigisha kandi batabishoboye kubera inzara n'uburuwe baba bafise.
Kudufata cyo kimwe nabo bafite kibara samwe n'abanyarwanda nimudutse cyo mu makondisi amwe duhembwa amahera amwe kugira ngo dushobore kwigisha neza. Tuti kwigisha ni competition, nshaka kugira ngo kompeta n'umuntu yariye neza agafungura neza nawe wirizara twoba turiko turabahenda abana kandi n'abana bacu ntidushaka kubahenda yuko tuko turabigisha twishwe n'inzara. Nimurondere abo mubona bashoboye kuzokwigisha mugabo bakatwigishiriza abana bacu neza ntibazotanga imitwe ikagira ubwenge.
Azama avuga ko HCR itaronse na 30% y'imfashanyo yaronse mu mwaka uheze.
Twarababwiye kenshi ko muri uyu mwaka ishyirahamwe HCR rifise ikibazo c'amahera. Ikibabaje ni uko gushika ubu tutararonka amahera nk'ayo kwari dufise mu mwaka uheze. Uyu rero ni umwanya wo gutubika
umukandi.
Kuri uyu wa mbere ababigisha bagiranye inama n'abajeje iki kibazo Adra HCR na Midimar. Abajeje iki kibazo bafashe ingingo yo gushiraho abigisha bashasha. Ababigisha nabo bafata ingingo yo guhagarika akazi burundu mu gihe ikibazo cyabo kitotorega umuti. Ku kibazo cyo gufungura ku murango abigisha bavuga ko kibabangamiye userukira HCR mu Rwanda avuga ko ico cumvikana. Asaba ababigisha kwihangana babandanye imirimo yabo gutyo iki kibazo barabo ko bagitorera umuti kuko abana barakeneye kwiga kandi n'uburenganzira bwabo. I Kigali Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Noneho tujye i Burundi aho mu ntara z'amajyaruguru y'icyo gihugu abana bakoreshwa imirimo ivunanye. Amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abana nka IDAI Burundi na Terre des Hommes afite impungenge ndetse ko hari abashobora gukoreshwa n'ibindi bikorwa biteye isoni. Jean Bosco Ndarurinze araduha ibindi bisobanuro.
Abana bari munsi y'imyaka 16 nibo baboneka cyane ko bakoreshwa mu ntara z'uburaruko. Baboneka cyane mu gisagara cya Ngozi kimaze kwaguka gusumba ibindi.
Bafize imyaka 14 cyenda dandaza amandazi ngera nkavoma ngera nkakora udukorwa twese two muhira dukeneye.
Avoma ni nko ku birometero nka bingahe?
Ku birometero nka 2.
Ufite imyaka ingahe?
13.
Aha tugusanze ni hehe?
Parike.
Ya hehe?
Ngozi. Ndazi byomba. Kabishira munsi nakubuze mbanatyo kye kupo mwa tamurera nyana nka saa yine.
Abo bana niko bakoreshwa ubuzi bwinshi harimo n'ubusaba inguvu. Naho biri uko akaruhuko karaboneka canke ntikaboneka ibivanye n'umukoresha.
Nje nkorera nyine mu restore nyine nkaje nyine duhejeje kudandaza cyane kuvoma amazi tuzokoreshe. Nje nyine nduka nka saa yine y'ijoro kubera ariho turyama nyine twatiko turakora n'ibindi bikorwa.
Agakonjura karonka?
Agakonje. Aya agakonje ni grando.
Baramuhaye manye niyo kumesa nyine.
Ikonje yo gutaha ugataha muhira uvuga uti je ngiranje kuramutsa abavyeyi. Ikonje nk'iyo barayiguha
nk'ukwezi kwezi niyo baramikonje.
Agahembo gato ku bikorwa byinshi abana bakakira uko kabonetse.
Nje nyene agahembo nyene uko kaje kose ndagashima kubera nyene vyobo biragoye niho atari.
Karaboneka neza?
Karaboneka nyene y'ukwezi kwezi ashobora kuyaguha harenze ko Mr. Chaburin.
Nakoze neza kubera mpemba 8 nakoze neza rampemba 10,000.
Amashirahamwe IDE Burundi na Terre des Hommes ariko arakurikiranira hafi ikibazo cy'ihohoterwa rikoregwa abana bakoreshwa na cyane cyane abakora ibikorwa byo mu mazu. Tekla Kabuye aserukira ID Burundi imbere y'amategeko avuga ko abo bana baguriye cyane mu ntara z'uburaruko ati bashobora gukoreshwa n'ibindi bikogwa biteye isoni iruhande y'ivyo dusanzwe tubona
izi ntara zo haruguru mu byukuri ivyigwa vyakozwe vyerekanye yuko aho ariho ubona neza iryo hohoterwa umengo riri ku rwego rukuze gusumba abantu ibikogwa batuma ni byinshi ari naho usanga babatumye mu bikogwa bijanye n'ihohoterwa ry'intuzeye cha kile mga munu changi kukumurengera kuburenganzira bwiwe ugasanga nkuko nk'umwana baramujanye mu ntuzeye mu buhumbu kandi atabyiyumvira canke bamujanye ahantu ashobora kuba ariko ararorera aho ibintu by'ubuhumbu by'ubushurashutsi biri ko birakoregwa urumva ko ahava kuramwo ingeso mbi zituma apfa umutima ntiyagire ico yimarira mu buzima
mu ntara ya Ngozi isango twahawe na mustaneri wa komine Ngozi kuva mu ndwi iheze kugira tuvugane kuri ico kibazo yari yo kuri uwa kabiri tumurondeye yongeye kutumenyesha ko adashobora kutwakira kubera afatiriwe n'ibikorwa byinshi mu ntara ya Kirundo twarashobeye kuganira n'umuhanuzi wa Buramatari ajejwe iby'ubutunzi Alain Tribert Mutabazi uwo nawe avuga ko mu ntara ya Kirundo abana bakoreshwa badakunze kuboneka cyane uwo murongozi avuga ko bishika bakumva ko abana bakoreshwa bashobora kurenganywa na bashebuja
usanga abana bakora mu mazu baba kwije imyaka yo gukora ariko nikibuza ko kusanga hari umwanya w'akiri bato naba bakwije imyaka bakiri bato ushobora gusanga bahohotewe ahanini iryo hohoterwa nda kuvuga rifati yaho kusanga atamategeko agenga bijanye na mwene ubwo buzi bwo gukora mu mazu ushobora gusanga babashyaniye hagashahara hano bashobora kubahana babahana cyo kimwe ko bahana abana babo keshi ntibitwara kuko usanga atavyo bazi yuko bashobora kwitwarira se buja canke nyirabuja
ishirahamwe ID Burundi rifatanije na Terre des Hommes baramaze guhetura intara z'uburaruko bavugana nabegwa n'agateka k'abana kuri ico kibazo c'abana bahungabanirizwa gateka n'abakoresha baraheza bakabatekerera ijambo Tekla Kabuye aserukira ID Burundi
ico tubasaba nyamukuru icambere na mbere nuko babanza bo bonyene bakabitahura hanyuma bakiraba mu buzima bwabo bwa misi yose ingene bafata abo bana canke abo bakozi ibakora ibikorwa byo mu nzu hanyuma bamaze kubitahura tubasaba yuko bahindura ingendo tubumvisha yuko inye bo bumva bayagiye bakumva baranyuzwe bogenda bagafasha nabo bakabiyagira abandi
mwomenya ko mu vyagateka k'abana intara z'uraruko zisanzwe zihanzwe n'ikibazo cigwirirana ry'abana bo mwibarabara ivyo biruko mu gihe Burundi bwateye igikumu ku masezerano mpuzamakungu araba ivyagateka k'abana mwitegeko inimero 115 ryo ku itariki 18 ukwezi kwa mbere 2025 Ingozi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi hafi gusoza aya makuru ariko Fidela twibutse muri make cyane ayo twababwiye.
Urakoze Thomas twabwiye ku igipolisi mu bumanuko bw'igihugu ca Nigeria kimenyesha ko abantu indwi bishwe ku muhinga maweje kuwa mbere mu gutana mu mitwe hagati y'abapolisi n'abari mu myerekano yasaba gusubizaho igihugu caza citwa Biafra cyaciyonkoye kuri Nigeria muri kahise twabwira ko ibitero bitari bike by'abagwanyi mu gihugu ca Nigeria vyageramiye bikomeye igisata c'ibitoro mu gihugu igitigiri cy'abasivile bari ko barapfa gitanguye kwiyongera mu gihugu tana mu mitwe mu gisagara ca Faruja muri Iraq kiri mu minwe mugwi w'intagondwa wa leta ya Kiislam kuri ko kuriyongera ubu France buriteze iyindi myerekano yo kurangiza ikugarariza akazi muri indwi mu gihe president François Hollande yanse guheba umugambi wiwe gutunganya gushasha ivyerekeye akazi ka leta umugambi watumye haba imyerekano mu gihugu cyose
Ijwi rya Amerika nshuti zacu mwese uko mungana turabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza n'ibigano bya radio yanyu radio Ijwi rya Amerika kandi Imana ikomeze ibahezagire Imana ibaho mugisha umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.